iyi ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika iratanga ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Dusamiranira i Washington DC. Ndabaramukije ntuti namwe bagenzi muduteze amatwi. Muri kumwe na Alphonse Ndayikengurukiye aremesheje ibiganiro byo mu gitondo. Turabahaye ikaze.
Canke baje hirya nk'amaje mu Rugarama baca bahurira bose abantu mu Rugarama nabo muri Kayitesi kwa gice gitoyo bakaca baza rero bakavoma aho hantu. Rero bafite mubumba bo bayaronka iminsi yose bashobora kuza canke ntaze. Muri rusange ikibazo agihagaze kukena amazi naho nyene haba hari amabumba mu gamazi kaba tabone.
Uwo ni umukuru w'umutumba wa Makamba ya kabiri mu ntara ya Makamba nyene. Avuga ku bukene bw'amazi meza yibonekeza muri iyo ntara. Iyo nkuru n'izindi zirimwo ibikuye mu ijambo gicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashikirije mu nama ya 70 y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU iri kwirabera i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gutabwa muri yombi kwa General Gilbert Diendere arizo gushaka gufata ubutegetsi ku nguvu muri Burkina Faso n'izindi. Mugume ku radio yanyu. Mbere y'izo nkuru zose ariko tubaze twumvirize mugenzi wacu Aloyse Bigirimana adushikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi. Mwaramutse neza Aloyse, ijambo ni rwawe.
Mwaramutse Alphonse, ndaramukije namwe mwese muduteze abiri. Ejo ku munsi wa kane igenekerezo rya mbere ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu niho icegera ca kabiri cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Joseph Butore yashikiriza ijambo mu nama ya bose y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU ku cicaro c'iyo shirahamwe mu gisagara c'i New York ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Frederick Nkundikije ariko akurikirana izo nama, tubwire ibikuriye muri iryo jambo.
Umushyirantare Joseph Butore yatanguye ashimira Imana ibandanya gukingira Urundi n'Abarundi, arongera arakeza umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon ku mabanga ajejwe ariko ararangurana ubwira bwinshi. Yaribukije amakuba Urundi bwaciyemwo muri aya mezi aheze imbere y'amatora, igihe cy'amatora hamwe n'inyuma y'amatora. Akaba yavuze ko abatavuga rumwe na leta bafashije n'abagize sosiyete sivile mu kuturumbanya umutekano. Vice Perezida Joseph Butore yavuze ko amakuru yo kuyobya amakungu yagumye atangazwa gushikaho hari amakuru avuga ko ibwiriza shingiro ryahinduwe kandi atabwiriza shingiro ryigeze rihindurwa. Yavuze ko kubona ibihugu byo mu ntara ya Afurika y'umusereko hamwe na sentare ijejwe ibwiriza shingiro byarashimagije ayo matora, ariko hakaguma hari abatayashigikiye ari ikintu yitangaje. Yavuze ku intumbero yo kudurumbanya umutekano yabaye igiti gihisha ishamba kuko byahavuye bimenyekana igihe abatavuga rumwe na leta hamwe n'akagwi k'abasirikare kabashigikiye bashaka gutembagaza leta muri kudeta. Yagarutse kandi ku gihugu kibanyi cyagize uruhara ruhambaye cyane mu kuturumbanya umutekano mu gufasha uyu mirwi mu bikorwa byayo byo gutera Burundi. Vice Perezida Joseph Butore avuga ko ataco leta itakoze kugira ngo ireke amakungu n'akarere kwishaka amahoro. Yaribukije ko amatora yasibishijwe katari yake yamaze ibyabuza imirwi y'abatavuga rumwe na leta kubandanya banta amatora ngo kuko inzira y'amatora itabafasha kuko atabanywanyi bafite. Umushyirantare Butore yaratangarije inama mpuzamakungu ko leta igiye gutunganya ibiganiro bizohuza abarundi bose. Yavuze kandi ku kibazo cy'amaradiyo yugawe, akaba avuga ko mu maradiyo arenga 23 yonyine ariyo ariko aratohozwa ku ruhara yoba yaragize mu kudurumbanya umutekano no muri kudeta. Yavuze kandi ku ruhara ruhambaye rwafasoni mu nzego za leta hamwe no mu nzego zo kugarukana umutekano mu makungu. Yaremereye amakungu ko Uburundi butazodohoka mu gikorwa cyo kwifatanya n'amakungu mu kurwanya iterabwoba. Yarangije atera akamo amakungu gasaba kubandanya afasha Uburundi. Yongera asaba ko amakungu yofasha mu gutsimbataza amahoro mu ntara ya Afurika ya Gabini hamwe no gusaba ko atagihugu na kimwe cyo muri iyo ntara coja mu bikorwa byo kudurumbanya umutekano mu kindi gihugu. Frederic Nkurikije, New York City, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Muri Afrika, muri gihugu cha Burkina Faso, General Gilbert Diengere yari ku mutwe w'umugwi w'abasirikare bagombye gutembagaza ubutegetsi mu ndwi irangiye. Yari shikanye ku butegetsi bwa Leta Fata Kibanza ejo. General Gilbert Diengere yanyegurutse ejo kuwa kane inyuma y'ibiganiro vyabaye hamwe n'abategetsi ku mugwa mukuru wa Gadugu. Amakuru yo kwizigira amenyesha ko General Diengere yaremeshejwe ko atazokwicwa kandi ko we n'abasirikare bari kumwe bacirirwa urubanza rumwe. General Gilbert Diengere yari yinyegeje mu buserukizi bwa Vatican ku munsi wa gatatu inyuma y'umunsi umwe igisirikare cya Leta gitanguje urugamba rwo kwaka ibigwanisho ako kagu yari arongoye. Muri Centrafrique abantu bashika 36 nibo basize ubuzima mu ntureka zari zimaze iminsi zibera mu gisagara Bangi muri Centrafrique. Izo ntureka kandi zatumye abantu bashika 3,000 bahunga barata ingo zabo. Ikibazo kiriho ubu muri ico gihugu n'ukumenya ko amatora yaratekanijwe muri uku kwezi itariki 18 azoba canke akegezwe inyuma. Ariko abategetsi ba Leta mfata kibanza muri ico gihugu ca Centrafrique bo bari baramaze kumenyesha ko amatora ashobora kwigizwa inyuma mbere n'imbere yuko izo ntureka zitangura ku munsi wa gatatu w'indwi irangiye. Igihugu cy'u Faransa cyo ntigishigikiye ko ayo matora yokunguruzwa mu gihe ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryo risaba ko ayo matora yokunguruzwa gushika mu mpera z'uyu mwaka. Ku ruhande rw'abaharanira agateka kazi na muntu, International Crisis Group imenyesha ko atamatora ashoboka mu bihe igihugu cya Centrafrique kirimo. Muri Afghanistan, indege y'igisirikare cya Amerika itwara ibintu izwi ku izina rya C-130 kuri wa gatanu yagize isanganya muri Afghanistan ihitana abantu 11 ku kibuga cy'indege cyahitwa Jalalabad mu buseruko bwa Afghanistan. Iryo sanganya ryabaye inyuma y'isaha 6 z'ijoro mu masaha yaho muri Afghanistan. Icyateye iryo sanganya ntikiramenyekana gushika ubu. Amakuru atangwa n'abategetsi b'igisirikare cya Amerika muri Afghanistan amenyesha ko abafuye bagizwe n'abanyamerika 6 bakorera muri iyo ndege hamwe n'abasivile 5. Mwomenya ko abasirikare bashika 1,000 aribo bari mu rugamba mu buseruko bwa Afghanistan bakaba bagizwe n'abanyamerika, abanyapolonye hamwe n'abasirikare 40,000 b'abanya Afghanistan.
Turakengurukiye Aloyizi Bigirimana amakuru aje kudushikiriza. Utugume hafi ariko kugira ngo uhave udushikiriza incamake y'amakuru dushikirije mbere y'uko dusozera ibiganiro byacu byo muri kino gitondo. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika. Reka rero dutandukire amakuru yo mu biyaga binini. Hamwe ibihugu bya Buraya yaremeje ingingo yo gufatira ibihano byo gutaronswa inkaratasi zo gufata ingendo no gufata amatungo y'abategetsi bane bo muri Leta y'u Burundi. Abo bafatiwe ibyo bihano nabagirizwa kuburagiza ingendo ya demokarasi no kudindiza utwigoro two gutora inyishu z'ibibazo bya politike ziri mu gihugu birimo cyane cyane ubwicanyi, gukoketsa ubwicanyi n'ibindi bikorwa byose bitoteza agateka kazi na muntu. Inama y'ibihugu bya Buraya ibandanya itera kamo impande zose kwirinda ubwicanyi no kwamirira kure ibikorwa byose bigamije ubwicanyi. Gushika ubu nta kintu na kimwe kiboneka kiriko kirakorwa mu Burundi mu nzira yo kurondera inyishu za politike ku bibazo Burundi burimwo, kandi hariho ubwoba yuko ubwicanyi bushobora gusubira kwaduka. Ku munsi wa gatandatu kandi harabaye inama y'umutekano y'ibihugu bigize akarere k'ibiyaga binini. ni mu gihe ibihugu byari mu nama y'ibihugu mpuza bakungu ya ONU. Uburundi bwaramaheje ko hariho ibihugu bibanyi bihaye indaro abantu bashobora gutera umutekano muke mu Burundi. Frederic Nkundikije numenyesha makuru w'ijwi rya Amerika yabarije umushikiranganje w'u Burundi ajejwe imigenderanire Alain Nyamitwe ivyavuye muri iyo nama.
Iyo nama y'ubucu Burundi cyase kishikirije koko ibyemezo bigaragaza yuko igihugu kibanyi cy'u Rwanda cyafashe intumbero itabereye yo gushyigikira bamwe mu bashyiraze guhirika ubutegetsi itariki ya 13 ukwezi kwa Rusama, hamwe no kubandamiriza ibikorwa byabo hariya mu gihugu cy'u Rwanda, kuko bakuru dufise menshi aragaragaza neza cyane yuko icyo gihugu cyabandanyije kiba kibarekuriye kuja ku kurokita gutora abantu mu nkambi z'impunzi cyane cyane mu nkambi y'Umusama, hamwe no kubafasha kugira ngo imyemerezo ya gisirikare, mbese no kubahirwanisha, kuko itariki 10 z'ukwezi kw'indwi igihe batereye igihugu cy'u Burundi bakiye mpaka ugaburiye ibihugu byacu u Rwanda n'u Burundi, mugabo bakinjira muri komini Kabarore mu ntara ya Kayanza, byagaragaye cyane yuko abo bantu baronse imyemerezo ya gisirikare bakayironka mu gihugu bari batuye babayemo bari bahungiyemo. Ubu rero twe twasabye yuko iyo shyirahamwe mpuzamakungu ibunka intumwa z'abahinga kuja kwegeranya ibyo byose twe twavuze, bagira icyegeranyo dushobora kuzokorera ko nk'umuryango. Icyo rero nibyo Leta y'u Burundi yasabye, kandi tukabisaba tuvuga tuti igihugu kibanyi nikibifashe cyorohereze uyu mubi kugenda kugira ngo impande ziba ziri hagati yacu zive.
Ibihugu biri muri iryo shyirahamwe ibyo byarabahaye isango ibyo bintu byo kuba byara
nasango batanze gusa iyo nama y'abaminisitiri yarashoboye kugira kurusha kuri iyo ngingo ni intambwe ikomeye, kuko mu birabyo nubwo yahavuye mu kibazo cya Sudani yo mu majyepfo yari yasabye n'igihugu cy'u Burundi, igihugu cy'u Burundi kiba gifite nyabura turakeneye ko muhamagaza inama idasanzwe kugira ngo turonke akaryo ko kubashyikiriza twe icyo twiyumvira ku bimaze igihe bikorwa mu gihugu cyacu no mu karere.
Mu minsi iheze mwarabonanye n'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Ban Ki-moon Ntwayaziriki, turazi ko ishyirahamwe mpuzamakungu ryigeze kuvuga ko amatora mu Burundi atatunganijwe nk'uko bikwiye.
Ibyo birimo amahinyu menshi Fredi, kuko yego nivyo barasohoye icegeranyo murabe neza mu cegeranyo nta hamwe bigeze bacisha mu ijisho amatora nyamatora, bavuga bati ivyabaye imbere y'amatora vyashobora gutuma twibwira yuko turatageze neza, ubwo amatora nyayo nacegeranyo nta hamwe usanga bavuga yuko turatageze neza. Baravuga bati hari ahantu hoba harabaye utuntu tunenge mu byerekeye ubuhinga bw'amatora mwabibonye biri hose ku isi. Icyo navuga ni uko icyo twavuganye na umunyamabanga mukuru wa ishyirahamwe ONU yavuze ati yewe ndabahimiriza yuko muganira natwe, turamubwira tuti koko impanuro kivyeye muhaye twebwe twarayumvise, mbese twabimvise n'imbere yo kubivuga, kuko itariki 1993 ukwezi kwa Nyakanga mukuru w'igihugu yanditse ko umukono ku itegeko rishyiraho umugwi uzokwiga ikibazo cy'ibiganiro hagati y'Abarundi. Uwo mugwi rero uzoguza umunani 15 uzora umugwi wuguruye uzoshobora gutuma ibyo biganiro kuko biba mugabo tukavuga tuti ijambo ribwiza guhagwa Abarundi,
ariko uyu mugwi ntiwemewe n'abandi Barundi bari mu ishyirahamwe SNLD eka n'abandi Barundi bavuga ko uyu mugwi utazorangura icyo gikorwa cyo kumvikanisha Abarundi. Ivyo mu bivuga kwiki?
Ndende Barundi uwo n'umugwi akunda akabi muvuze nsinzi n'izina ryako babagiye hamwe bakagira ivyo icyo akagwi bashinze kabonyiba seruke Barundi bafise mega iyihe manda, kuko seruke Barundi bose bayikuye bayihawe nande. Icyo nzi cyo navuga nusubiramo ni uko Abarundi bose bafise ijambo, ibibazo bijyanye n'umutekano, ibibazo bijyanye na politiki, ibibazo bijyanye na navugana n'ubutunzi n'ibindi bibazo byose ni ibibazo by'Abarundi bose, si ibibazo by'abantu batatu bane batanu ngira ngo bafise umwanya munini wo kwiyumvira cyangwa bo baba nubwo baba basoma amashuri ibihinze ntabwo basumba bashobora gusumba Abarundi bose cyane.
tugume mu Burundi. Ubukene bw'amazi buri munekeza cyane mu ntara ya Makamba iri mu manuko bw'igihugu cy'u Burundi. Ihuriwe ko nabo bakumugwa mukuru w'intara nyine hamwe nabo bahagati mu makomine agize Makamba. Fidelite Ishatse ari mu ntara ya Makamba, reka atubwire uko byifashe.
Iyo ngorane y'ikena ry'amazi meza yibonekeza bice byose by'intara ya Makamba. Nko ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba, hari amakartier amwamwe yubatswe inyuma y'izindi atarigera kubita ijisho amazi mu ibombo, kubera ko kuva acubakwa ata amazi meza bigeze baronswa. Twaganye n'umwe abanyagihugu wa muri Nyankoni, imwe muri ayo makaritie mashasha ari ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba.
Haraheze imyaka itandatu amazi tuyavoma mu mwonga, dukoresha amazi ya Rusengo, bomesha ibibido hanyuma tukayabika mu magunguru. Duca tuha abavoma ku munsi tukabariha ikibido ijana cyangwa ijana n'itanu bakuzuza ingunguru. Ijamwo nk'ibido cumi n'imwe, urumva ko bica bihurira n'igihumbi n'ijana.
Turetse ibice byubatswe vuba ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba, no mu yindi micungaro twagendeye twasanze ingorane y'ikena ry'amazi iguma yibonekeza. Aha turi kumwe n'umukuru w'umutumba wa Makamba ya kabiri, Mariam Nduwimana.
Nubona nkaho siko turagendagenda ngaha nta na hamwe hari amazi, keretse bamaze kuva ngaha bakamanuka hari yepfo ari ahantu hari ubuhonga niho baca bakajya kuvoma bose, abantu bose. Ahahose nta na hamwe hari amazi, nimpaka tugende ku buhonga bwo hariya hepfo. Kandi na hariya muri karitiye twavuye hariya muri karitiye Swahili nta mazi rusange abanyagihugu bavoma bose, nimpaka bagenda ahantu hepfo mu mwonga ku buhonga cyangwa bajye hirya nk'amajya mu Rugarama baca bahurira bose, abantu bo mu Rugarama n'abo muri karitiye Swahili igice gitoya bagaca baza rero bakavoma aho hantu.
Rega bafise amabomba bo bayaronka iminsi yose
bashobora kuza cyangwa ntaze. Muri rusange ikibazo bagihagaze kukena amazi naho nyene haba hari amabomba mbwa amazi akaba atabonetse.
Nk'uko uyu mukuru w'umutumba aheje kubivuga, n'abafise amabombo nabo nyene icyo kibazo ntikibasiga inyuma.
Amazi kweri biragoye kubera ko aza ateba aho iwacu, kubera amazi arakena azi isaha imwe agaca agenda.
Iyo saha ho azira ko murayizi?
Iyo saha turayizi ni saa saa tanu agaca agenda saa sita.
Nibishitse ntimuvure mucya munja kuvoma?
Ca tuja mu buhonga ahantu hasanzwe hari amazi nyene atakama.
Mwonga?
Yeah.
Nko kuva ngaha gushobora mujya kuvomerera ni ibirometero bingana?
Birashika nka bitanu.
Iryo kena ry'amazi ryatumye bamwe abanyagihugu bo mu ntara ya Makamba biyungunganya ku giti cyabo kugira ngo biyegereze amazi. Atu muri komine Kayogoro muri zone Gatabu ku mutumba Gatabu turi iruhande y'ikinogo kirekire kizibijwe imbaho, mbere utabizi yo kwibaza yuko ari ahantu hagenewe ubwiherero. Ariko rero ndari muri ico kinogo hari amazi adudubiza ava mu kuzimu, ni nayo ariko baravoma bakoresheje akadumu kabohesheje umugozi muremure. Mu kuvoma baraheze bagateraho akadumu maze bakakwegesha umugozi.
Hanyuma cyo cumi na zitanu kujya hasi n'imbizi ziva hasi
kuzimu. Ni ikinogo kimwe ryari?
Ndakimaranye imyaka itatu ndacinze ibaye afise bose, kuko asaba uburyo buhanitse imetero n'ibihumbi bitanu kuyimbisha.
Byabajyamo gute?
Uyu mugambi wo kumbisha amazi nk'aya wavuye mu nkambi mu za Tanzania azanywe n'abantu bahungutse nto twabiboneye. Uyu mugambi kuza turayimbuka nyine tuvoma ya nyene, haba mu mvura haba mu ki tuvoma ya nyene. Amazi yo mu ibombo yaje ati tuyakoresha guteka gusa, mugambi nk'ubu yakamye tuyadukoresha guteka no kunywa. Wagosa baradufata ngo duhe imiti yo kuza turashyiramo hakurya.
Ibyo binogo by'amazi yarakwiragije ku mutumba wa Gatabu, ingo zibiri kuri zitanu ziba zigifise. Naho biri uko abanyagihugu twavuganye ntibabyishimiye cyane, ku bwabo bakoresha ubwo buryo bwo kwifashisha kubera ko atakundi bari bugire. Ahandi ho icyo basaba n'icyo bifuza ni uko amabombo akwiragije kuri uwo mutumba yoheza akazamo amazi.
Ubu dufite akarusho kanini cyane, ubu biratworohera, tworerwa nk'uko tuyakura hafi kandi twayakura.
Oya, tubaye mwakunyere kubera ata buryo dufise. Iyo tuba dufise uburyo ho urumva tworondeye ingere tubikora, mugaye ipomero turi bubironke kubera turi abakene.
Ikintu duhomba ni uko kwibomba muvoma amazi meza ahinguwe ariko araha mu kinogo, usanga nyene utarose n'udukwito kubanza kuyateka, usanga ari ingorane. Muga kwibomba uyavoma uko nyene ushika wimwira uko nyene.
Ajya amazi tuwimba mu binogo usanga arimo inzoka, rero usanga afise ingorane. Leta irakwiye kudufasha tukaronka amazi meza. Turabarundi kandi twese turumwe, tukaronka amazi meza kuko n'abandi bayaronka.
Umuyobozi bw'intara ya Makamba, umwunganizi wa Buramatari Zake Tuyikeze, yatubwiye ko icyo kibazo cy'ubukene bw'amazi bakizi kandi ko atari cya vuba. Amenyesha ko ubutaka bw'intara ya Makamba burimo amazi akwiye, ariko ingorane nyamukuru bafise ihagaze ku bikoresho byo kuyegereza abanyagihugu ni nacyo gituma asaba leta n'andi mashyirahamwe ni nacyo gituma asaba leta n'abandi bose basanzwe bafasha muri ico gisata ko bafata umugongo ku mugwa mukuru w'intara ya Makamba Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika.
Muri Kongo naho ababana n'umugera wa sida bo mu muji wa Goma barinubira cyane uburyo leta y'intara ya Kivu ya ruguru ibatererana ikabisa naho ibaraba nk'uko atari abantu nk'abandi. Inkuru irambuye turayigezwaho na Bwana Musafiri Mulopwe Mustafa Kemal numenyesha makuru wacu akorera Goma mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa.
Ubwo igipolisi cyabuzaga abantu babana na gakoko ka virus itera sida PVV mu rurimi rw'Igifaransa kwinjira muri sale yine kwishinga amategeko yo mu ntara ya Kivu ya ruguru nkuko twabibwiwe na bwana Jimmy Basila umwe mu barwayi ba sida wo mu muryango Rakoje hakurikijwe ingingo ya 11 y'itegeko nimero 08/011 ryo kuwa 14 z'ukwezi kwa 7 2008 bivugwa ko leta ya Kongo ari igomba kuvuza no gutanga imfashanyo ku barwayi ba sida. Ku ruhande rwe madame Fatuma Eugenie we mwishyirahamwe Ikope Plus yatubwiye ko batazi amafaranga ashinzwe kubafasha aho yahereye.
Kuvuga ko inteko ishinga amategeko ya province ya Goma yemereye abantu babana n'ubwandu kuzabahereza amafaranga agomba kujya bafasha mu bibazo bajya bagira mu bibazo by'uburwayi by'ibizamini no mu buryo bagomba kubaho mu buzima bwabo buruhije barimo. Ariko hashize imyaka irenga ibiri kuva basinya nta na kimwe bari batunganya uko basinye na ko bajye baricara ntabwo tuzi ayo mafaranga agomba gufasha abo barwayi aho yahereye. Ni nayo mpamvu utubona hano imbere y'inteko ishinga amategeko biragaragara yuko babona ko ikibazo cy'abantu babana n'ubwandu batakitayeho kandi ni ikibazo kitwugarije twese uretse nanjye nabo n'abandi bose ikibazo twese kiratureba.
None twumvise ko babangiye ko mwinjira muri ya mu inteko ishinga amategeko kugira mubonane n'abakuru muri kwigaragambya hano hanze.
Subwa mbere byo ngibyo biba buri gihe uko tugeze imbere y'inteko ishinga amategeko abapolisi baradukubita bakatwirukana bakadukorera n'ibyamframbi tujugunya mu mabarabara ariko tugerageza kwandika n'inyandiko zacu n'impapuro barazica ibintu byose bakabyangiza babona ko nta kibazo bafite kijyanye n'ibibazo abantu babana n'ubwandu bafite.
Madame Fatuma Eugenie aravuga ko guverinema igomba gufata abarwayi ba sida kimwe nk'abandi.
Guverinema ya Nord Kivu tugira ngo ikamate ifata abantu uko bakagombye gufatwa n'ibifata abarwayi babana na tuberculose cyangwa se abantu ba diabete bakabafata kugira ngo babafashe n'abantu bugarijwe n'ikibazo cy'ubwandu bw'agakoko gatera sida kuko nibatashyiramo agatege kugira ngo babafashe turabona ko population yose hano igoma ifite ikibazo kandi kiratureba twese.
Madame Amina Binti Masudi umwe mu barwayi ba VIH sida aravuga ko inteko ishinga amategeko yo muri Kivu ya ruguru hashize imyaka 3 itoye mu ngingo y'imali miliyoni 270 z'amafaranga ya Kongo akaba ari amafaranga arenga amadolari 300,000 y'amanyamerika agomba gukoreshwa mu kwitaho abarwayi ba sida. Igoma Musafiri Mulopwe Mustafa Kemal ijwi rya Amerika.
Ubonaho nimwumvirize ijambo rishikiriza amagabo n'imigambi ya Leta Zunze za Amerika ku bibazo bitandukanye birabisi.
Gukomeza iterambere mu by'ubutunzi mu karere ko muri Afrika yo munsi bugaragwa bwa Sahara ni ikintu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishimikiye ko cyane. Umugambi ujejwe korohereza ubudandaji hagati ya Amerika na karere ka Afrika, African Growth and Opportunity Act, mu mfunyapfunyo AGOA, akaba ari wo mugambi mukuru ku vyerekeye ubudandaji na karere ka Afrika. Ibiharuro vyerekana ko hari ukumvikana muri Afrika no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko uruja n'uruza mu vy'ubudandaji atantambamyi no kongereza imitahe mu mahanga ari ibintu nkenegwa kugira bitume haba iterambere mu vy'ubutunzi no kugabanya ubukene. Kongre ya Amerika yemeje itegeko ryashyizeho umugambi wa AGOA mu kwezi kwa gatanu mu mwaka w'2020, umugambi watumye ibidandazwa bitari bike bivuye mu karere ka Afrika byinjira ku masoko ya Amerika bidatanze amatagisi. Umugambi wa AGOA warashoboye gufasha ibihugu byemerewe muri uwo mugambi kukuramo inyungu birashobora gushorera ibidandazwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo mugambi wongera utuma haboneka ubuzi n'iterambere mu butunzi. mu mwaka w'2014 ibidandazwa atari bitoro ibihugu vya Afrika vyashoreye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hisunzwe umugambi wa AGOA vyashitse ku miliyaridi zine n'imiliyoni amajana ane z'amadolari mu vyiyongeye hafi y'incuro amajana abiri na mirongo itanu kw'ijana umuntu abigereranije no mu mwaka w'2021. Ukwiyongera kw'amahiringurira atarayi ibitoro vyatumye haboneka ubuzi bugera ku bihumbi amajana atatu mu bihugu bikora inyungu mu mugambi wa AGOA. Akamaro k'umugambi wa AGOA vyatumye uwo mugambi ushigikirwa bikomeye muri Kongere ya Amerika. Muri iri Kongere ya Amerika ikaba yasubiye kwemerera uwo mugambi kubandanya mu kindi kiringo c'imyaka cumi. Ivyo vyerekana ukwiyemeza kwa Amerika ku migenderanire ikomeye y'ubudandaji hagati ya Amerika n'akarere ka Afrika no kuvyerekeye gushigikira iterambere mu butunzi ryo mu kiringo kirekire kiri imbere ry'akarere ka Afrika. Itegeko rishasha rya AGOA ryarongeye ko ingingo isaba gukomeza uruhara rw'abapfasoni mu iterambere mu vyerekeye imibano politike n'ubutunzi mu karere ko muri Afrika munsi y'ubugaragwa bwa Sahara. Ivyo vyemeza uruhara rukomeye rw'abapfasoni mu karere ka Afrika.
Ijoro rya ijambo ribashikirize umugabo n'imigambi rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njuti mwese mwaduteze amatwi mu kanya turasoza ibiganiro byacu byo muri kano gatondo, ariko imbere yaho reka mugenzi wacu Aloyizi Birigimana atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yadushikirije mu kanya.
Muri Burkina Faso, General Gilbert Diengere yari ku mutwe w'umugwi w'abasirikare bagombye gutembagaza ubutegetsi mu ndwi irangiye muri ico gihugu ca Burkina Faso yishikanye ku bategetsi ba leta mfata kibanza. Amakuru yo kwizigirwa amenyesha ko General Diengere yaremeshejwe ko atazokwicwa kandi ko we n'abasirikare bari kumwe bazocirirwa urubanza rumwe. Muri Centrafrika, abantu bashika 36 nibo basize ubuzima mu ntureka zari zimaze iminsi zibera mu gisagara Bangi cyo muri Centrafrika. Izo ntureka kandi zatumye abantu bashika ibihumbi amajana atatu bahunga barata izabo. Ikibazo kiriho ubu muri kiyo gihugu ni ukumenya ko amatora yarategekanijwe muri uku kwezi itariki 18 azoba canke azokwegezwa inyuma. Muri Afghanistan, indege y'igisirikare cha Amerika itwara ibintu izwi ku izina rya C-130 kuri uyu wa gatanu yagize isanganya muri Afghanistan ihitana abantu 11 ku kibuga cy'indege cyahitwa Jalalabad mu buseruko bwa Afghanistan. Iyo sanganya ryabaye inyuma y'isaha zitandatu z'ijoro mu masaha yaho muri Afghanistan. Icategeye usanganye ntikiramenyekana gushika ubu. Ibiro vyishiramwe mpuzamakungu vyita impunzi ku isi HCR bimenyesha ko impunzi zishika ibihumbi amajana indwi arizo zizoba zivugwa ko zizoba zinjiye mu mugabane wa Burayi uyu mwaka. Ico gitigiri nyene gishobora kuba kimwe no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu. Ibiro vya Perezida Obama bimenyesha ko Uburusiya bwitandukanije n'ibindi bihugu mu kugaba ibitero vy'indege muri Siriya ku gatwe kacu.
Juti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika, igice cya mbere cy'ibiganiro twateguriye muri kino gitondo kigarukiye ngaha kuri mikro mwari kumwe na Alphonse Ndayikengurukiye. Tubatumire kubandanya mu kwirikira ibiganiro vya radio ijwi rya Amerika. Mugira umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Nshuti mwese muduteze amatwi nongeye kubaramutsa muri kumwe na Ngeo Jeanne Mukankusi ubu ni umwanya w'ikiganiro muri isanga ikiganiro tuvuga ku ndwara ya diabete. Diabete ni imwe mu ndwara za mbere eshatu zibangamiye Abarundi. Diabete si indwara y'abakire gusa nk'uko bamwe babyibwira, buri wese ashobora kuyandura. Uyu munsi rero turakomeza kuganira kuri iyo ndwara ya diabete. Ejo isaha y'ikiganiro yarangiye, abenshi musigaranye ibibazo mwifuzaga kubaza, abandi namwe mwari mwaduhaye nomero zanyu kugira ngo tubahamagare mubaze cyangwa se mutange ibitekerezo, ariko mwese siko twabashije kubageraho. Nkuko rero mwadusabye ngo tuzongere tubahamagare tubaganirire kuri iyi ndwara, impuguke ziteguye kubaha ibisobanuro. Muri kiganiro cy'uyu munsi turaba turi kumwe na muganga Godefroy Kamwe n'ubusa nkari kumwe ejo ushinzwe igisata cy'indwara zitandura mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi. Turaba turi kumwe kandi na muganga Frederic Nsabiyumva wo mu kigo gishinzwe kurwanya indwara ya diabete naho mu Burundi. Barabaha rero ibisobanuro kuri iyi ndwara, nkuko bisanzwe namwe turaza kubaha ijambo mubaze ibibazo cyangwa se mutange ibitekerezo byanyu. Aba baganga bize iby'iyi ndwara ya diabete hamwe n'izindi, barabisoma buri gihe mu bitabo, barihugura, bavura abarwayi b'izo ndwara, ariko mwe mubana nabo, n'ababyeyi banyu, n'abavandimwe banyu, nabo mu miryango yanyu, n'abaturanyi banyu, murababona rero mu buzima bwabo bwa buri munsi, muzi ingorane bahura nazo. Mu mwanya nibwo tuza kubaha ijambo mugatanga ibitekerezo byanyu, muze kutubwira bimwe muzi ku by'iyi ndwara ya diabete cyangwa se muze kubaza ibibazo aba baganga twatumiye. Icyo nabasaba rero ni ukuza kugerageza guhina amagambo kugira ngo abifuza kubaza ibibazo cyangwa se gutanga ibitekerezo nabo baze kubona umwanya. Nkaba kandi mbashimiye mwese kuba mwitabiriye iki kiganiro. Mu gutangira nagira ngo muganga Godefroy ejo mwibwiye abatwumva, ariko nagira ngo uyu munsi nanone mubanze mwibwire nk'aba bagifungura radio zabo muri uyu mwanya. Muganga Godefroy.
Murakoze. Ejo nitwa muganga Kamanusa Godefroy. Uko ejo nanayibuze, uramushanyije n'amagara y'abantu, urwanya izero, urwanya na sida, nkangeje igisata kijejwe indwara ngendanwa zitandukira.
Ndabashimiye kwa mwongeye kufata aka kanya kugira ngo mwongere kuduha ibisobanuro kuri iyi ndwara. Ikomeje kuvugwa ko abantu benshi bayirwaye mu Burundi, abenshi nta nubwo baba babizi. Twakomeje rero kubona abantu batwandikira batubaza ibibazo, turaza kubaha umwanya baze kubyibariza. Nagira ngo noneho mpa umwanya na muganga Frederic banze yibwira abatwumva muri uyu mwanya.
Murakoze cyane, turabaramukije. Kandi turamutsa n'abantu bari tumwiriwe neza, bagomba kuramutsa abantu bose ariko baratwumviriza, ariko baraya abantu ku ndwara y'isukari. Hanyuma kuyerekeye nagomba kwidondora gatoyi. Ndi umwarimu mu ishuri kaminuza y'i Burundi mu gisata cy'ubuganga, bimwe bita faculte de medecine. Nkongera nkabazongoye ikigo cy'urwanya indwara y'isukari mu Burundi.
Ndabashimiye namwe kuba mufashe uyu mwanya kugira ngo tuganire. Iyi ndwara murayihugukiwe, muzi uko ifata, muzi abayifite uko ibazahaza, muzi icyo bashobora gukora. Nagira ngo mu gutangira mpere kuri muganga Godefroy, watubwira muri make uko iyi ndwara, ikibazo cy'indwara y'igisukari, indwara ya diabete kifashe mu Burundi.
Murakoze. Uko jo twatwayivuze, indwara y'isukari yateye indwane mu Burundi gusa ni ku isi yose, kuko turazi abantu ifata, bavuga yuko ifata abantu bashika ku miliyoni indwi ku mwaka. Ashika iyo zitatu n'igice bahitana n'iyo ndwara. Urumva iyo ndwara ni indwara ikaze cyane rwose, reka naha nk'uko yavuze mu bundi yacu iyo ndwara yari, kuko hari ipimo tuba tugira, haba hariho amasengezo tuba tugira gupima abantu cyangwa n'ibigwa biba bigirwa kuri kaminuza y'ubuvuzi mu Burundi, byose biratwereka ko iharuro y'isukari ya mu Burundi itera byongerekana. Bivuga rero ko mu cyamaki ko indwara y'isukari ya mu Burundi yacu atari isa mu Burundi ati.
Naho muganga Frederic Nsabiyumva, ku kigo cyanyu, ikigo muyoboye gishinzwe kurwanya indwara ya diabete, mwatubwira uko byifashe, nk'abantu mwakira tuvuge nko ku munsi baba ari nk'abangahe barwaye indwara ya diabete?
Murakoze cyane. Icyo twagomba kubabwira nuko iki kigo cyatangiye kuvuka mu mwaka w'2023 gushika ubu tumaze kwakira abantu 12,000 barwaye indwara y'igisukari b'Abarundi, hanyuma turamaze kwakira kandi abantu bashika 40 batwitura bava mu gihugu cy'u Rwanda. Turamaze kwakira abantu 120 bava mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi Gratuwanirire, hanyuma eka mbere n'abo muri Tanzania bashika 5 baramaze kutwitura. Ni ukuvuga rero yuko umunsi ku munsi turajya turabona nka 4-5 cyangwa n'abarenga bivuko baje, ariko urumva twagombye kubaha ibiharuro byaho tugeze. Abarundi bose murumva ni 12,000. Urumva nko mu myaka 10 urumva nk'ubu iki kigo ni ikigo cugururiwe aka karere muri bibiliya gaturimo. Ushoboye kutwitura turamutunganiriza.
Ntabwo ari ikigo cy'Uburundi cyakira Abarundi gusa, ni ikigo cy'akarere.
Ni ikigo cy'akarere, kuko mubirazi indwara y'igisukari ibangamiye, kuko muganga Godefroy yarahejeje kuyivuga, ibangamiye isi yose, ikongera ikabangamira Afurika cyane rwose, kuko ibiharuro muri Afurika iyo ndwara igiye kwiyongera ku bice bishika 99% mu myaka izoza. Ubu twaba akarorero yuko mu mwaka w'2013 muri Afurika haboneka 19.8%, hanyuma harindiriwe mu mwaka w'2030 muri Afurika abarwaye iyo ndwara y'igisukari bazaba ari 1,400,000. Urumva ko ari indwara yiyongera biteye ubwoba, eka muri no ngaho iwacu muri bihugu bikari iyo ndwara irabica biracika. Tuyitekiza ruhonyanganda.
Yitekiza ruhonyanganda kimwe nuko mwita SIDA?
Ni ukuri atari cyo kimwe, kuko ngaho twababwira yuko dufatiye ku bantu igituma yitwa ikiza. Ni ukuvuga ni FEO bimwe nduze ONS yarabyemeje na Federation Internationale de Diabete, tubahaye akarorero kugira ngo bumve ko ari ikiza ku isi yose ibyerekeye abantu bitaba Imana ku mwaka bijyanye n'indwara y'isukari ni 5,000,000. Hanyuma twoca kuri iyo miliyoni 1,000,000 abantu ni ukuvuga bapfa ku munsi ni 14,000. Hanyuma tuvuge mu isegunda ndwi umuntu arapfa yishwe n'indwara y'isukari. Turabye ibiharuro dufise tukaraba hamwe, tugomba kuraba mu cerekeye indwara ya SIDA. Mu mwaka w'2012 hapfuye ku isi yose 1,000,000. Murumva yuko indwara y'igisukari igiye kuba rusatsi kanganda. Siyo yonyine, hari n'indi ndwara bazikunda kujana bita indwara y'umuvuduko w'amaraso bita hypertension arterielle, bikaba muri wa mugwi w'indwara zitandukira kandi zigakira.
Iyo murebye se nk'iyi ndwara ya diyabete, izo nazo tuzazigarukaho, tuzihe umwanya uhagije ko nazo zikeneye ibisobanuro birambuye. Iyi ndwara ya diyabete iyo murebye abo mubona mwakira, abenshi ni abana, ni abantu bakuru, abagore, abagabo, abo mubona benshi ni abahe?
Twavuga yuko indwara y'isuka ifata umuntu uwo ari we wese idacaguye imyaka. Aha kuri 2012 twavuze ngaha muri iki kigo dufise abana bari munsi y'imyaka 25 barashika 500. Hanyuma ikintu tutarakora, ntituratandukanya abagore n'abagabo mu mastatistike yacu, ariko urumva n'abana birabafata. Kandi murazi yuko na muganga Godefroy ejo yababwiye yuko ari ikigo gifasha tujya dukorana cyashyizweho n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya SIDA ariya ku Musaga munini mu bitaro byo ku Musaga, kubwira abana dutoye indwara y'isukari turabarungikayo kubwira bashobore kubafasha, kubwira babaronse umuti wa insuline. Kuko iyo umwana afashwe imbere y'imyaka 25 uhura mu kumuvura niko hari ibyo kufungura mugabo cyane cyane ibyo tumuvuza umuti wa insuline uwo muti wa insuline nayo murazi iradinge kuko iva hanze kandi kugwa amahera menshi mugabo ushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanya sida barafatikanije n'abagira neza barashoboye kuronka abagira neza bashobora kubaha insuline ikwiye kugira tujye turahabo bantu
ye muravuga ikibazo cy'imiti nagira ngo ngaruke noneho kuri muganga Godfrey nko ku rwego rwa ministeri hari ikibazo mwaba mwaragize muri iki gihe muri iki gihe Burundi bumaze mu midugararo hari ikibazo cyari cyo kubona imiti yo kuba mwakwita kuri abo barwayi ba diabete
nagira gushikwa ko imiti ingwara ya diabete ihari gushikura nyazo ko icyo kibazo nakiyari imiti ihari abarwayi barumbira haba ku bitaro kandi twavuze na Frederic yavuze ko ari ikigo cyane cyane kinini ku Musaga cyakira abana imiti irahari icyo kibazo nakiyari
noneho muganga Frederic hari ingaruka mwebwe mwabonye tuvuge nko mu buryo abantu bazaga kwivuza bazaga babagana babara baturutse muri ibyo bihugu duturanye nyine mu Rwanda muri Kongo cyangwa se n'abarundi bwabo hari icyaba cyarahindutse mu buryo bazaga kwivuza kuri icyo kigo muyoboye
yego hari ikintu cyahindutse ubwa mbere abo bagwayi batwitura batazi neza iyo ngwara icari cyo ingene ifata hanyuma n'ingaruka mbi zayo twebwe rero icyo duca dukora imbere yo kumuvura dutangura kumusigura iyo ndwara ingene imeze kubwira yumve hanyuma n'ingaruka mbi izo mutera hamwe ativuje neza ubwa gatatu tugaca tumwereka ingene yobana neza iyo ndwara y'igisukari aha mboneye akaryo ko kubwira abantu bose bari baratwumviriza nuko indwara y'igisukari ntabwo na gatoyi ariyo yica umuntu yicwa n'ingaruka mbi zayo le complication du diabete ukuvuga yuko igisukari yaduze cyane kuko umuntu arashobora kuyimanura mugabo iyo rero uwo murwayi atakurikije neza impanuro za muganga mu byerekeye gufungura mu byerekeye gufata imiti niyo agira ingaruka mbi kuko ingaruka mbi ni nyinshi iyo barabisiguye ejo hari ingaruka mbi z'ubuhuma zijyanye n'amaso umuntu agashobora guhuma hanyuma rero hariho n'inyuze n'ibintu by'uko ashobora kurwara amasigo bigatuma agira bya bindi bita insuffisance renale arashobora kurwara za ndwara z'umutima ugashobora guhagarara ibyo bita infarctus du myocarde arashobora no kuvirira mu bwonko bimwe bituma umuntu ashobora kugira ingaruka mbi z'uko agira ubumuga hariho n'umuntu ashobora kugira ibikomere bidakira eka mbere bigashika no gucibwa amaguru izo rero twavuga tuti abantu iyo batwituye turabibigisha neza kandi tukabereka ingene bokwikingira izo ngaruka mbi kuko bagashobora kubandanya akazi kabo umurwayi wa diyabete avugwa neza akurikiranwa na muganga akora akazi nk'umuntu arwaye diyabete ni ukuvuga yuko umurwayi wa diyabete afashwe neza akurikiza impanuro kandi agakurikiranwa arashobora kuramba ubuzima bwiwe bimwe bita esperance de vie abunganya n'umuntu atarwaye diyabete ntazo twagwa na diyabete kuko aba yagize akigoro mu kumuvura none mu kuri icyo kibazo mwari kumwatubaza akarusho bagira ni kenshi ubwa mbere hariho n'ibintu by'uko abantu bajuragurika bakagomba kwivuriza mu ibarabara bakagenda kureka mbese mwene wacu twebwe ahubwo tubaha intumbero bakagenda bashimye nicyo gituma bagoma batwitura kandi iki kigo cyahagiye kugira gishobore gukangurira abarundi bose reka mbere n'abanyamahanga kugira bamenye iyo ndwara y'igisukari n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwashyizeho ijya porogaramu irongowe na muganga Godefroid ni ukuvuga twarabigize n'uruhara kubwira iyo porogaramu ishobore kuboneka bashobore kwitaho izi ndwara zitandukira kandi zitakira twebwe igikorwa nyamukuru tugerageza gutera akamu kuko nk'ubu mwebwe murakoresheje ibiganiro urabona muri kure yacu
ariko turiko tumvizwa na benshi kandi birashobora gufasha nabantu. Murakoze.
Murakoze namwe. Twibutse abatwumva ko iyi ari radio ijwi rya America yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turavuga ku ndwara y'igisukari diabete mu rurimi rw'Igifaransa. Nagira ngo mpumwanya noneho abatwumva abakurikira radio ijwi rya America bari kuri telefone bifuza kubaza ibibazo. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Jean-Marie. Jean-Marie, uratwumva?
Ego ndakundakumva.
Uraho neza?
Ndaho ndashima.
Nagira ngo nguhe umwanya hanyuma ugire igitekerezo cyawe utanga cyangwa se ikibazo.
Ego nagomba kubaza umuganga Frederic. None hari ikintu bari kubategekanya kubwira yobora ya diabete isura.
Usubiramo icyo bateganya kugira ngo indwara ya diabete igere gute?
Isobore kurandumwa.
Reka tumuhe ijambo hanyuma kubwire muganga. Reka tubanze mu rwego rw'igihugu. Muganga Godfrey, hari icyo mubiteganyaho ingamba mufite mu kugira ngo iyo ndwara iranduke nk'uko Jean Marie abibaza n'izi?
Murakoze. Ejo twabuze indwara y'isukari icyo ari cyo n'icyo rimwe n'icyo gitumye indwara yongerekana. Rero kuvuga ngo kuyirandura n'imizi ahantu bwa yuko urwego tutarashikako kandi biragoye turaze igitera iyo ndwara. Mugabo kino mu gaco ni uko dushobora kurwanura cyane rwose ibitigiri by'abantu bwa iyo ndwara y'isukari. Gute kuko hariho icyo nakwita imyifato ibereye yatuma indwara igabanuka. Hariho ubwaho ibintu bine bikurikira bituma indwara yongerekana. Ejo twabivuze Imana usubiramo afite cyane n'ibintu ku itabi, ku inzoga birengeje, kutinanura imitsi hamwe no gufungura zuba kuri nabi. Ariko usanga umuntu afite ifunga maka agafungura ibirengeje, hamwe usanga umuntu afite ibiro byinshi, usanga izo ndwara rero zira zomekanya. Ariko navuga yuko twashobora bimirira nk'igihugu twashobora kurwanira cyane rwose igitigiri cy'abantu bafatwa n'izo ndwara. Mugabo hari n'izindi ndwara nubwo twabivuze ejo, aho usanga bivuye ku muryango, aho usanga bigoye. Mugabo icyo kimenya bihinduye imyifatire yacu, twashobora kwiganura bimwe bimwe akarorero.
Hari ababazaga ejo, hari abahise bandika baza ati umuntu atabashije kugera ku mpuguke ku bantu b'inzobere bize ibyo by'indwara ya diabete yabigenza gute? Ari nka ruguru ahantu adashobora kubona abaganga, hari ikintu yakora mbere yuko abageraho? Bibaza niba hari ngo nk'ibintu by'ibiryo umuntu yarya by'ikirundi cyangwa se ibyatsi ya hekenya, ibintu ngo byamufasha mbere yuko yabasha kugera ku baganga. Hari inama mwabagira?
Ariko ngira nuko gushika tuzi ko ego hari imiti yavuga ngo imiti ikintu ivura. Mugabo twebwe kuzi ke ushinzwe amagara y'abantu ndisho twiyemeza kicambe twe duhanira abantu nuko umuntu ejo nabivuze nuko umuntu ibanda kipimisha kuyabona ngo iyo ingene imeze kuri ariko ingwara y'isukari atafise asanzwe afise. Nawo twe ejo duhanura nuko ashikira abaganga sinovuga yuko ugabe nambere mvuga aho amavuriro mato mato amwe amwe usanga agira ije pimo. Rero muganga wo kwivuriro niwe aca abona yuko yomika umurwayi haba ku bitaro bikuru canke kwa Dr Frederic. Matwe camije ico duhanura na gihugu nuko umwese yomenya ingene umubiri wiwe ingwara y'isukari imeze. Ico camije duhanura na gihugu.
Reka mpumwanya muganga Frederic nawe agira icyo yongeraho kuri ibyo byo kubasha kurandurana n'imizi iyi ndwara y'igisukari cyangwa se nibyo umuntu yakora agitegereje kubonana n'abaganga.
Ego murakoze. Ntabwo gushimira muganga kamwe n'umusa Godefroid kandi nkaba ndamuramukije naho tukari kumwe bari kwaranyumva hanyuma ibibazo yabishe neza. Mugabo icyo nombona ni ukongera ko kuri ikibazo cya Jean-Marie izi ndwara si indwara zizandukira, ni indwara donc ce n'est pas une maladie infectieuse, nukubuga ni ingwara ngenda nwa kandi zidakira akubuga yuko kurandura na burundu ingwara diabete biragoye kuko ingwara iguma yiyongera ku isi yose murabona ni hanze Burundi ihanze isi yose kandi muri ati isi yose igiye hamwe irashobora ariko ndabahizi hari urubimeri nko muri 1985 hari miliyoni 300 ku isi yose tugeze mu 2000 ku isi yose hari miliyoni 171 mu mwaka w'2009 ku isi yose hari miliyoni 350.56 ubu harindiwe ku isi yose mu mwaka w'2030 hazoboneka imiliyoni 592 murumva yagoye kuri iki kibazo cya jamari ntavagira nti ntiyagwara ya sida yangwara ya malariya yangwara zijya n'indwara zandukira n'izindi nazo n'indwara twozita ziyadukiza mu mubiri w'umuntu kandi atakintu kininiya yakoze urumva rero kubandwa na burundu n'abahinga icyo kibazo barabonye barashobora gukinga kugira hagabanuke abagwayi mugabo ntasi yose izobaho atamugwaye indwara y'isukari hamwe bita objective diabete zero ibizobaho kuko ibituma by'izo ndwara ahubwo ikintu gikomeye ni uko ngaho kuvuga kurandura kuvuga yuko iyo ndwara tuzoshobora kuyitsinda ku isi yose murumva ibyo biharunda bahaye biratwereka ko bitazoshoboka nayifatanye mu nda icyo twufasha cyane cyane ni uko umurwayi yobaho neza akumwe na ndabibabwira niyo viza avec son diabete atazangaruka mbi hari ingaruka mbi ngendanwa hariho na sindamusiga ni ukuvuga izo sindamusiga tutegerezwa kuzigwanya izo ngendanwa nazo nyine tutegerezwa kuzigwanya ni ukubwira umurwayi ashobore kubaho atangaruka mbi zikomeye n'iyo ndwara y'isukari nicyo kintu nubona burya la prevention la sensibilisation nibyo bintu bikomeye n'ahandi kuvuga yuko tuzorandurana indwara y'isukari ku isi yose ntibishoboka kuko ibiharuro mbona birateye ubwoba
birumvikana kwirinda kwigisha ni uguhozaho rero ubwo reka tusubire ku murongo wa telefone twumve na Eric nawe afite icyo ashaka kuvuga muri kiganiro Eric ngo agomba kuba havuye reka twumve Muswati uranyumva
ndabumva
ngo uhaye ijambo nawe ubwo ugira icyo ubaza cyangwa se igitekerezo utanga muri iki kiganiro
yewe ikibazo nashaka kubaza abo batumire iyo umuntu ashoboye kumenya yuko yanduye indwara ya diabete yagiye ku baganga b'inzobere babimenyereye
yego ayirwaye kuko kuyandura ntabwo ari indwara yandura
ko nkunze kubona abantu benshi bagenda kwa muganga hakaba ibyo imfunguko bashobora kuba bababuza none ibyo bintu biva kuki kugira ngo ntibashobore gufungura byose
reka tuhe ijambo muganga Frederic tumvaje baravuga ibiribwa birimo amasukari muganga Frederic mwamusubiza
ego iki kibazo kiba kiratumoye kandi amushimiye urumva indwara y'isukari umuntu amaze kuyumva nimwe twabwira twigisha umurwayi iyiva ingenimeti ni ukuvuga ko aba ari indwara y'isukari ari kuvuga yuko isukari iba yabaye umurengera mwinshi mu mubiri hanyuma rero kuri iki kibazo cya mutazi avuga ati igituma bamubuza imfungurwa zimwe zimwe n'iki niko nawe nyine niyiyumvire hamwe umuntu afite isukari nyinshi mu mubiri hanyuma ugaca umubwira uti ujya muri kirya cyayi mu gatondo uri kurafata ngo ushyiremo ibiyiko 2-3 by'isukari hanyuma nufate ajya amafanta ni ukuvuga ajya amafanta maze nawe nyine arimo isukari cyangwa afata ubuki cyangwa afata ni byinshi twovuga urumva hari imfungurwa dutegerezwa kumubuza kuko zirimo isukari nyinshi ni ukubwira ntiyongereze n'ibindi afite y'urugero yari afite mu mubiri icyo ni ikintu cyumvikana arebe tugomba reka duce duca mu ncamake icerekeye umugwayi w'indwara y'igisukari arabujijwe abahinga bose babinonosoye gufata ibintu birimo isukari nyinshi ni ukuvuga hari ikintu cyane cyane bita resuperapide aho rero twavuga ayo masukari tuyasanga hehe tuyasanga muri rya sukari gushyira mu cyayi tuyasanga mu misigati ijya abanyagihugu barima bagahekenya ubuki turabisanga muri bimwe basiga mu mukate bita confiture amafanta hariho n'ibindi bimwe bita amagato n'imbombo n'ibi na bimwe aha mu kizungu bafata ngo amaglase amashokora ngaho i Buraya hanyuma n'ibisuguti reka mbere iyo sukari turongera tukayisanga mu binyobwa mu nzoga zimwe mu nzoga ni ukuvuga rero nk'ibi ni ibintu dutegerezwa guca twumvikana n'umurwayi tukamwereka ko birimo isukari tukabona kubimuza mugabo rero twumvikane neza umurwayi w'indwara y'isukari si ukumwiki umuntu ntashobora kuba hatarya hari ibyo tumurekurira hari n'ibyo tumubuza ubwa mbere arashoboye kurekurirwa izindi ndya zose zivuyemo ibyo twari tumubuze kuko ngaha mu Burundi eka mbere twaribonye tugiye mu manama no muri Afurika hose umurwayi w'indwara y'isukari arajuraguri ntamenye ibyo areka gufunga ugahura ibyo yafunguye n'ibyo areka ibyo atofunguye n'ibyo afunguye nicyo gituma mu ncamake yogerageza akegera abaganga babinonosoye kugira ngo amufashe gutora ibyo yafungura mu byo ashobora kuronga
urakoze nawe Radio Ijwi rya Amerika hi Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri sanga ku ndwara y'igisukari turi kumwe na muganga Godefroid Kamwe n'ubusa wo muri Ministeri y'ubuzima mu Burundi ushinzwe igisata cy'indwara zitandura na muganga Frederic akabari unsabiyumva akabari ayobora ikigo cyita ku barwayi b'indwara ya diabete.